radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda abaturage n'abasirikare bakomeje gufatanya kuzimya umuriro umaze iminsi n'wibasiye pariki y'igihugu ya Nyungwe.
Uburyo turi kuzimya nkuko nayo babwiye ni uburyo bwa gakondo hakoreshejwe kuzingira umuriro.
Daniel Ndamyimana, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bweyeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyagihugu bo muri teritwari ya Masisi barinubira uburetwa bwazanywe n'imitwe ya Wazalendo.
Umuturage yarakubiswe ntabindi ari kuzira kubera ko ngo yasibiye kuri Salongo birangira umwuka guvuyemo asinzi abizarangira hari wenda abaturage babihambiye bagahunga.
Baravuga ko batotezwa basabwa gukora imirimo rusange ya Salongo. Mu Burundi abaturiye uruzi rwa Rusizi baravuga ko abana babo batagishobora kujya ku ishuri kubera imyuzure ihoraho.
Badakoze urwo Rusizi barakwiye kuyimura iryo shuri bakarishyira ahandi hantu hadatwagwa abana kugira bagire gute bakurikanira amashuri ahantu hadashika amazi.
Umwe mu baturage bakomye Mutimbuzi ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa rya no hino ku isi, ndi kumwe na Eugene Mukankunsi na Geoffrey Mutagoma. Muri Zimbabwe kuri uno wa gatatu bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu, Perezida Emmerson Mnangagwa n'umukandida Nelson Chamisa w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi nibo bahabwa amahirwe menshi yo gutsinda amatora. Geoffrey Mutagoma.
Abakandida 11 barahatanira intebe ya perezida, ariko ihiganwa nyamukuru riri hagati ya perezida Emmerson Mnangagwa w'imyaka 80 na Nelson Chamisa w'imyaka 45 uyoboye ishyaka Citizens Coalition for Change cyangwa CCC. Nubwa kabiri uyu agerageje gukura perezida Mnangagwa ku ntebe y'ubutegetsi no gukura ishyaka za NPF ku mwanya w'ubutegetsi rimaze imyaka 43. Chamisa wahoze ari umubwiriza butumwa n'umunyamategeko ukunzwe cyane mu batuye mu mujyi no mu rubyiruko, dore ko abenshi muri bo bazi igihugu cya Zimbabwe nk'ikitarigeze gihwema kugira ibibazo by'ubukungu, ibura ry'akazi n'izamuka ry'ibiciro. Urubyiruko ruzatora rurerekana ko rushyigikiye ishyaka CCC, kandi icya gatandatu cya miliyoni 6 n'igice ziyandikishije gutora bazaba ari ubwa mbere batoye muri uyu mwaka.
Imitwe ya gisirikare muri Sudani kuri wa kabiri yongeye guhangana irwanira ikigo cya gisirikare mu murwa mukuru Khartoum. Jeni Mukankunsi.
Ababyiboneye bavuze ko impande zombi zakomeje kumarana mu ntambara imaze amezi arengane yogogoje igihugu. Nyuma y'uko abitwara gisirikare ba Rapid Support Forces RSF bagaragaye muri video yacicikanye bigamba kwinjira muri icyo kigo, ingabo za leta nyuma zavuze ko zabashije kuhabakura. Igisirikare kiramutse gitakaje icyo kigo cyaba gisigaranye gusa icyicaro gikuru cy'ingabo mu mujyi rwagati. RSF yagaragaje ingufu kuva intambara itangiye muri Sudani ku itariki 15 y'ukwezi kwa kane, mu gihe ingabo z'igihugu zifite indege z'intambara n'ibisasu bikomeye zakomeje kugenzura ibigo byazo bikuru mu murwa mukuru, mu bice byo hagati mu gihugu no mu burasirazuba. Imitwe yombi ya gisirikare yamaraniye bikomeye ibyo bigo bya gisirikare n'imihanda inyuzwamo ibikoresho mu burengerazuba bwa Khartoum mu ntara za Kordofan na Darfur. Abantu byibura 60 barishwe, abandi 50 bahunze ingo zabo hagati y'itariki ya 11 n'iya 17 z'ukwezi kwa munani, nk'uko ONU ibivuga. Mu gihe imirwano yakajije umurego mu bice bituwe, serivisi z'amazi n'umuriro zikaba zarahagaritswe.
Umuryango wa Afurika yunze ubumwe wabaye uhagaritse Niger mu bikorwa byawo byose biturutse kuri coup d'etat gisirikare iherutse gukorwa muri icyo gihugu.
Uyu muryango wabivuze mu itangazo wasohoye kuri uyu wa kabiri, wongera guhamagarira abayoboye coup d'etat tariki 26 y'ukwezi kwa 7 kurekura perezida watowe Mohamed Bazoum kandi bagasubira mu bigo byabo bya gisirikare. Afrika yunze ubumwe n'akanama k'umutekano byakiriye icyemezo cy'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO cyo gutegura umutwe w'ingabo zishobora koherezwa muri Niger, kandi basabye komisiyo y'uwo muryango gusuzuma ingaruka iyoherezwa ry'abo basirikare rishobora kugira ku bukungu, ku mibereho y'abaturage no ku mutekano. Umuryango wa CEDEAO wavuze ko witeguye kohereza ingabo muri Niger igihe inzira ya diplomasi yananirwa kugarura demokarasi. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe wahamagariye ibihugu biwugize n'umuryango mpuzamahanga kwirinda igikorwa icyo ari cyo cyose cyashobora gutuma abakoze coup d'etat muri Niger bemerwa imbere y'amategeko. Uyu muryango wanamaganye wivuye inyuma ukwivanga k'uwo ari we wese n'igihugu cyo hanze ya Afurika.
murakoze Eugene Mukankunsi na Geoffrey Mutagoma kuri ayo makuru avugwa hirya no hino kwishi mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America umvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi niko mirongo migufi ya shortwave kuri metro 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mu cyo ku rubuga rwa internet kuri waishatu akadomo radio acuve wa akadomo koma na ku mbuga za Instagram Facebook na YouTube adresse yacu ni VOA wa radio yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nonge kubahikaza mu kiganiro iwanyu mu ntara nyuma y'iminsi ne pariki igihugu ya Nyungwe igice cyayo cyo mu murenge wabwiye yakibasiwe n'inkongi y'umuriro inzego z'ubutegetsi zabwiye ijwi rya Amerika ko inkongi yagenje maguru make harakoreshwa uburyo gagakondo mu kuzimya uwo muriro impamvu zawuteye ntago ziramenyekana hayogojwe hektari zirenga 15 Temistocle Tijima amaze kuvugana na Ndamyimana Daniel Yobora umurenge wa Bweyeye
kugeza ubu nkuko ejo nayo batangarije n'ubundi imbaraga zashyizwemo kumufatanya n'abaturage ndetse n'inzego z'umutekano ibyo kuri twavuga ko ubu ngubu biri kugenda bisa n'ibijya ku iherezo cyangwa se ku musozo kuko ubundi kiri gukorwa nyuma y'ejo nkuko twavuganaga no kugenda ducungana gusa nashobora kuba havumbuka umuriro ariko mu by'ukuri imbaraga zakoreshejwe zirimo ziratanga ibisubizo kandi ku buryo bufatika
ejo mwatubwiraga yuko ahantu hamaze gushya hagera kuri hegitari 15 ubushye bwaba bwariyongereye bimeze bite kugeza ubu
ntabwo ubushye bwiyongereye ku buryo bukabije kuko ahagenda havumbuka umuriro n'ubundi ni hahandi babaga bazimije ku buryo umuriro usa n'uwongera gusubiramo ariko mu by'ukuri ntabwo ubuso bwiyongereye ngo bujye bwiyongereye hegitari zingahe kuko imbaraga zihari zirimo zifashishwa z'abaturage ndetse n'inzego z'umutekano turacungana n'ubuso bwari busanzwe n'ubundi bwahiye kuko uburyo turi kuzimya nk'uko nayo babwiye ni uburyo bwa gakondo hakoreshejwe kuzingira umuriro so rero hahandi dushobora kuzingira umuriro none hahandi twazingiye hagati n'ubundi cya gice cyari kitarafatwa akaba aricyo gifatwa nubwo ngo rero andi mashyamba mashyashya cyangwa se ubundi buso bushyashya mu by'ukuri navuga ko kuva ejo kugeza uyu mwanya nta yandi makuru ariko hari ibiri gushya
mwaratubwiraga muti kugeza ubu turimo tunazimya tunashakisha amakuru y'icyaba cyabaye intandaro na n'ubu ntakiramenyekana
no gukomeza kubaza amakuru birumvikana ko ni ukumenya ese niba ari abaturage baba barinjiriye he banyuze ariko mu by'ukuri ntabwo turamenya nyirizina icyaba cyarateye inkongi y'umuriro
Bwana Ndamyimana Daniel y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bweyeye mu karere ka Rusizi turabashimiye cyane kuri iki kiganiro muhaye ijwi rya Amerika
murakoze cyane
Radio Ijwi ry'Amerika muri Republika Demokarasi ya Kongo abanyagihugu bo muri territoire ya Masisi barinubira uburetwa bwazanywe n'imitwe ya Wazalendu baravuga ko batotezwa basabwa gukora imirimo rusange ya Salongo jimishukani bakomera
Imitwe irashinjwa n'abaturage baturiye teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya Ruguru kubirimo kwica abaturage no gukora ibikorwa bibi bitandukanye birimo gukoreshwa imirimo ya gahato Sheferi ya Bahunde ni mwe muzirimwe umubare munini wa Wazalendu kuva aho itegeko ribemerera gufata imbunda ryemejwe Izi ngabo ziswe Wazalendu zari mu mitwe yitwaje intwaro yarwanyaga leta ya Kongo mbere y'uko itegeko rizemerera gukora ku ruhande rw'ingabo za Kongo FARDC ryemezwa iri tegeko ryashyizweho tariki 19 ukwezi kwa kane uyu mwaka wa 2023 byari mu rwego rw'uko izi ngabo zafashe leta ya Kongo kurwanya inyeshyamba za 2023 uyu mutwe wa Wazalendu ugizwa nini n'insonesore zari zisanzwe ziba mu mitwe yitwaje intwaro muri Kivu ya Ruguru iri mu Nyatura APCLS Mayimayi ndetse n'indi Iyo ugeze muri sheferi usanga hafi 80% ari abantu bambaye imyenda ya gisivili ariko bafite imbunda mu ntoki zabo ku buryo bigoye gutandukanya umusirikare n'umuturage usanzwe. Ibi nk'uko twabitangarijwe bitera icyo bagikomeye abaturage bo muri sheferi. Ikigaragarira maso nuko imitwe ya Wazalendo yashyizeho icyitwa Salongo cyangwa se umuganda rusange mu duce twose twa teritwari ya Masisi. Aha bagabo bakorera hamwe imirimo itandukanye irimo kubaka inzu z'abasirikare, kubashakira inkwi no kuvoma amazi, kandi ibi byose bigakorwa buri munsi. Muri santere ya Ngungu iri muri grupe ya Ufamandu, abaturage baho baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko nubwo imitwe ya Wazalendo yashyizweho na leta mu kwifasha kurwanya inyeshyamba z'umutwe wa M23 babangamiwe no kubiza insoresore zirimo kurinda umutekano wabo.
Hani wachi Ngungu musante nahadukikije Kabingo, Nyakigano n'ahandi na Ruzira ntaka. Dufibazo bya Salongo aho umuntu akubitwa ngo bitewe nuko atakoze sano ngo hakaboneka nabavuye nk'icitegerezo nkazarubaye.
Ubwo urumva ubwo nubusambo nubujura no kugira ngo abantu bakomeze bahagwe kandi ngo nizirembeje abantu nyaboneka tubarize kuko abantu bamaze kuremba.
Madame Kubwimana Desange umugore dusanze aha muri centre ya Ngungu yabwijwe irya Amerika ku kibazo cya Salongo kirimo gutuma abagabo babo batingo zabo batinya kwicwa na Wazalendo.
Ikitubabaje muri iki gihe nuko abagabo bacu batakiva mu mazu bakaba batakija mu murima hejuru yo gutinya Salongo. Kandi ubundi Salongo n'amajambere y'akarere nta nubwo bayanga, ariko igiteye ikibazo n'ukubura umwanya wa Salongo. Niwe waburwaye ntubashe kuba wavuga ngo nabuze umwanya, ntibabyemere. Kuri isaha aho bigeze bari gutoteza abaturage. Salongo ni ubuyobozi bwo hasi, babirekera ubuyobozi bwo hasi kuko aribo baza abaturage babo.
Aba baturage bavuga ko batumva impamvu abayobozi ba gisirikare bakomeje kurebera urugomo n'ibikorwa by'ubwicanyi bamaze guhitana ubuzima bw'abaturage babarirwa kuri 17 muri sheferi y'Abahunde yonyine.
Ibibazo bimaze igihe bitangiye aho intambara ya M23 yatangiriye, bahagurutse nk'abazalendo biteguye kurwanira igihugu cyabo. Niba bakoresha Salongo wenda impamvu ari uko nta mafaranga leta ikabitaho bitewe n'uko ibaze nk'abanyagihugu barwanira igihugu kugira ngo umutekano buze.
Umunsi w'ejo mwira centre ya Rubaya umuturage yarakubiswe ntabindi ari kuzira kubera ko ngo yasibiye kuri Salongo birangira umwuka guvuyemo asinzi abizarangira hari wenda abaturage babihambiye bagahunga. Gusa icyo turi gusaba mukomeze mudutabarize kubera ko turarembye, ni ingorane cyane buno kugira ngo umuturage atembere naho yaba ari umushitsi naho yaba avuye kure.
Lucke Barikeka umwe mu banyapolitiki bo muri aka gace we arasaba leta gufatira ibihano bikwiye abagize Wazalendo cyangwa se kubashakiraho baba hatari mu nsisiro z'abaturage.
Bari abari kubafunga gukubitira abaturage ubusa bariyizi, niba bavanaho bari babashire n'ahandi, ahasigaye hariya bahashira abandi bazi akamaro k'umuturage. Kuko umutekano wose wakora utari hamwe n'umuturage, uwo mutekano ntabwo wabugeraho.
Ubwo twashakaga kumenya icyo ubuyobozi bwa gisirikare buvuga kuri iki kibazo, twavuganye na Bwana Baraka Gabriel uhagarariye umuyobozi w'intara muri aka gace.
Ibyo ntibireba abasirikare, nta naho bakwiriye guhurira nabyo. Abaturage bafite ubuyobozi bwa gisivire nk'uko nabikubwiye, nibo bagombye kuja bakurikirana utakoze Salongo bakamwakuza bakamubaza icyo umuteye wenda se akaba yararwaye, ariko nanone bidasabwa guhungwa hejuru y'uko umuntu atakoze Salongo.
Salongo ifatwa nk'umuganda rusange muri Congo, ikorwa rimwe mu cyumweru mu rwego rwo gukora isuku mu duce dutandukanye, kikaba n'igikorwa cyashyizweho mu rwego rwo kunoza imibereho myiza y'abaturage. Muri teritwari ya Masisi, ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Agisson pour les droits humains rifite icyicaro muri centre ya Rubaya muri iyi teritwari rivuga ko ubu bwicanyi bukorwa n'imitwe yitwaje intwaro bwazamutse bugera kuri 86% kuva ku imirwano yuburiye muri aka gace. Iri shyirahamwe kandi rivuga muri raporo yaryo ko imibare yabishwe mbere y'uko leta ibumbiriye imitwe yose mu cyo yise Wazalendo yabarirwaga kuri 37%. Gusa nta rundi rwego rwigenga rwemeza iyi mibare. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibonagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
mu Burundi abaturiye uruzi rwa Rusizi muri zone ya Gatumba mu ntara ya Bujumbura baravuga ko abana babo batagishobora kujya ku ishuri kubera imyuzure ihoraho. Thierry Bendayishimiye.
Bintu nago bimeze neza kubera iki yamazi nyene atuma abana bacu batiga bahunga nayo bigeze badukorera
kwihebuye nyene ko atakintu kiriko kirakogwa none badakoze Rusizi muri byose nta kintu nakimukiri.
Abo ni bamwe muri abo banyagihugu bahuye n'imyuzure barimwe ababa ku mushasha ya mbere n'iya kabiri muri zone Gatumba komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura basigura ko batewe impungenge n'amazi ategwa n'uruzi Rusizi mu gihe c'imvura.
Karahahara ahantu heza hameze neza n'ubu kuberi ngo Rusizi riguma
ruba ibintu byo babimeze gute neza mu gihe tubona yuko amazi atara zibigwa ya Rusizi atara zibigwa.
Abo banyagihugu banavuga ko iyo myuzure itegwa n'ubwo ruzi ihungabanya amagara y'abana biga mu mashuri yegereye ako gace kuko naho nyene hategwa nayo mazi bigatuma abana bahagarika amashuri. Aha batanga karorero ko ku mashuri shingira abiri asanzwe ari mu gice cya mushasha ya mbere n'iya kabiri muri iyo zone nyene ya Gatumba n'ubu amazi atara kama nkuko byibonekeza
none ubuko tugomba tubasubize mu ishuri kandi yamaza ducagaruka abana twonge tubirukangane urumva umwaka uheze abana nibize neza
iha abana benshi batakoze ibice bya gatatu kubera yamazi none nkajya amashuri ajya abana bigeze bayi.
Uyu mubyeyi nawe afise abana batatu kuri iri shure rya mushasha ya mbere. Iryo shure rikaba riryo ryari ribegereye. Avuga ko abo bana batize neza mu mwaka uheze kubera iyo myuzure akabona kandi ko bizomugora kuronkera amashuri ahandi abo bana bose.
Abana batatu rero nagiye gusaba ikindi kibanza ahantu hadatwagwa banyemereye umwana umwe. N'umwana yaduhuye kubera iki uko yamazi yaje caturahunga acaja kuyerera nayo yasubiye kuyiga ntiyasubiye kuri aritime yarasanzwe ariko yakiyana nigo.
Ababyeyi bamwe bamwe batanguye kuja kuronderera abana babo amashuri ahandi hatarasheka iyo myuzure yamara bavuga ko bitazobashobokera bose.
Abashoboye kwimuka bazokwimuka batashoboye kwimuka naho bazoguma ngaho bazokwigira ngaho.
Abo babyeyi barereye kuri ayo mashuri ya mushasha ya mbere n'iya kabiri babona ko hamwe atagikozwe leta yofunga amashuri yo muri utwo duce ikayimurira ahandi.
Badakoze ugo Rusizi barakwiye kuyimura iryo shuri bakarishyira ahandi hantu hadatwagwa abana kugira bagire gute bakurikanira amashuri ahantu hadashika amazi.
Abakunzi b'ijwi rya Amerika bagerageje kurondera abo mu nzego zegereye ahari ayo mashuri nabo bemeza ko ico kibazo gihari ndetse ko banakigejeje ku babijejwe. Nduwimana Alice ari muri abo batware avuga ko indongozi zo hejuru zabijeje ko Rusizi igiye gukogwa mu nama yari yahurije hamwe amakomine.
Twebwe amakuru dufise nuko baguma batwizeza batubwira yuko bazodukorera Rusizi. Ibyo bavuze natwe nivyo duhora dushigiriza bene gihugu kuko batubwiye ijambo ryiza ry'ihumure.
Nduwimana Alice nawe kandi ari no mu babyeyi barereye ngaho kuri ayo mashure afise ikibazo cyo guterwa n'imyuzurira. Asigura ko amazi agenda yiyongera uko imyaka igenda iza akavuga ko ababyeyi bafise impungenge nyinshi.
Kubera aya mazi uko muri uyu mwaka aje mu wundi mwaka sikwaza aza yiyongereye. Rero ababyeyi barafise impuhwe z'abana babo ingene baca batakaza umwanya w'ivyigwa mu ishuri. Ndimo na jewe ndaharereye.
Abo bose basaba ko leta yogira ico ikoze mu gihe ca vuba. Uruzi Rusizi rusanzwe ruti inzira rukamenera mu banyagihugu rukaba gwokogwa mu buryo burambye.
Hari hakwiye ko bohokogwa kugira ngo amashuri agume neza abana bige kuhongera nk'ikipfu hakaduga. Kugira ngo amazi akera afuma temba ajiye
kibanze nuko ababijejwe boraba ukuntu butuzibirira ngo ruzi rutuma abana batiga.
Amakuru duhabwa nabo banyagihugu amashuri shingiro ya mushasha ya mbere n'iya kabiri amazi imyaka yaba bine yikurikiranya ategwa n'imyuzurira y'uruzi Rusizi. Mu gihe umwaka w'ishure usanzwe uhera mu kwezi kw'indwi mu Burundi hose kuri ayo mashuri yahuye n'imyuzurira hoho babandanije kwiga gushika mu kwezi kwa munani bitewe n'uko hari igihe bahagarika kwiga bakaguma muhira amazi yabaye menshi. Ariko kandi abo banyagihugu baba muri ico gice banavuga ko iyo myuzure ibangamiye n'ibindi bikogwa birimo uburimyi hamwe n'ubudandaji arico bituma basaba ko gukora uruzi Rusizi mu kugubakira inzira zikomeye byokogwa mu gihe ca vuba. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Umuyobozi w'umutwe w'abacanshuro wa Wagner Yevgeny Prigozhin arahamagarira ababyifuza kwinjira mu mutwe ayobora yabitangaje kuri wa kabiri mu gihugu kimwe cy'Afrika. Inkuru y'ijwi ry'America mugizwaho na Pierre Claver niyo nkuru.
Работаем. Температура плюс 50.
Evgeny Prigozhin yavuze mu butumwa yashize ahabona ko ageze muri Afrika n'abagwanyi batari bake, ndetse agira ko ahamagarira n'abandi bifuza kuja muri uwo mugwi w'abasirikare b'abacangero kwihutira kuwinjira. Ryabaye ijya mbere aja ahabona ku mugaragaro kuva mu kwezi kwa gatandatu, aho we n'umugwi wiwe Wagner washaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Vladimir Putin, mu nyuma bagafatwa mpiri. Muri sanamu video yashize ahabona yigerekanye asa n'urahantu mu bugaragwa yambaye impuzu za gisirikare afise inkoho y'intambara mu ntoke. Mu rurimi rw'Ikirusiya yagize ati:
Чувака Вагнер проводит РПД, делает Россию еще более великой на всех континентах.
Turi ku kazi naho ashoshe cyane ku rugero rurenze. Turi ku kazi dukunda. Umuhari Wagner uriko urakora ibikorwa byo kugenzura karere ingene kameze kugira ngo uburusi ya bugumane ikibanza cya mbere ku isi no muri Afrika yigenga. Imvugo n'ingendo ya Prigozhin isa n'iyigiye guca intege intagondwa z'aba Al-Qaeda na leta ya Kiislam zikorera cyane cyane mu bugaragwa bwa Sahel muri Afrika y'uburengero. Prigozhin yamagariye abashaka kwinjira mu muhari wiwe Wagner kwinjira kugira ngo barangure ico yise ikivi bahawe, kandi biyemeje kurangiza vuba. Kuva tangura kudacanwa kana sebuja Perezida Vladimir Putin, Prigozhin yaravuze amajambo akatari gake akoresheje ijwi ryiwe, ariko nta na rimwe yari byiyerekane mu masanamu ibyo yakunze kubikora, ahubwo akiri mu gihugu cya Ukraine iruhande y'abasirikare b'Abarusiya. Mu isanamu yiwe nta gihugu na kimwe yigeze adomako urutoke ko ari yari, naho bizwi ko abagwanyi biwe bari mu bihugu bya Mali na Centrafrica. Mu kwezi kwa gatandatu aho muhari Wagner wasa n'ubusambuwe n'Uburusiya umaze gushaka gutembagaza ubutegetsi, abagwanyi b'abacangero bamwe bashezwe mu gisirikare, abandi bahungira mu gihugu kibanye cya Belarusi, ndetse abandi basubizwa mu buzima busanzwe. Yamara ubutwara uwo muhari Prigozhin ntiyigeze amenyekana aho yanyikiye. Igihugu c'Uburusiya kimaze igihe gishaka kugwiza ubucuti muri Afrika kugira ngo ivyo bihugu bivavanure n'imigenderanire bifitaniye n'ibihugu vya Buraya na Amerika. Ibi vyakomeye cane kuvaho igihugu c'Uburusiya gitanguriye intambara muri Ukraine, bigatuma giharigwa ivomo n'amakungu ubu kikaba cifuza kurondera bagenzi bashasha cyane cyane muri Afrika. Mu mpera z'ukwezi guheze aho abasirikare batembagaza ubutegetsi mu gihugu cya Niger mu burengero bwa Afrika, Prigozhin yatangaje ko bitamuguye nabi, ndetse n'agahemo kenshi yavuze ko igisirikare ciwe c'abacangero citeguye gusubiza ibintu mu buryo no kugwanya intagondwa z'abihevyi mu gihe abakoroni b'abanyaburaya bokurayo akarenge. Uwatembagaje ubutegetsi muri Niger General Abdurrahman Tiani yaragirijwe ko yoba afitanye imigenderanire n'Abarusiya. Aha ntiyabihakanye, ahubwo yavuze ko yiteguye gukorana n'uwo wese ashaka gufasha kugarukana amahoro muri Niger n'akarere ka Sahel kose. Mu ngingo za mbere General Tiani yafashe kwabaye ukwirukana abasirikare b'Abafaransa abatare bake harimo n'ishami ry'ibihugu vya Afrika y'uburengero CEDEAO rigwanya ubutegetsi bwa gisirikare muri Niger. Bari bajije abagiye gusubirira abo basirikare b'Abafaransa baribo, ariko nta nyishu yabonetse. Pierre Claver n'inkuru ku bwijwi rya Amerika.
Abahagarariye amashyirahamwe akora imirimo y'ubucuruzi ayoborwa n'abirabura b'abagore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baherutse gusura ibihugu bitatu bya Afurika. Urugendo rwari rugamije kureba uko bashora ibicuruzwa byabo kuri uwo mugabane. Fidenio Ngabo.
Icegera c'umushikiranganji w'ubudandaji muri Amerika jejwe ivyerekeye ubudandaji mu makungu, Marisa Lago, yatangaje ko leta ya Perezida Joe Biden yashizeho umugambi witwa Global Diversity Export Initiative. Uyo mugambi ujejwe gufasha abagira imirimo yo kudandaji babirabure bakavukire n'abafasoni bo muri Amerika gushorera ibidandazwa vyabo mu makungu. Uyo ni umugambi umaze imyaka ibiri warashinzwe. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku munsi wa kabiri w'indwirangiye ari i Lagos muri Nigeria hakoreshejwe ubuhinga bwa none, Marisa Lago yaratangaje ko uwo mugambi ugenewe gufasha amashirahamwe yo muri Amerika ari mu minwe y'abirabure bakavukire n'abafasoni gushorera ibidandazwa vyabo ku masoko mpuzamakungu. Yavuze ko abaserukira amashirahamwe 20 yo muri Amerika bagendeye ibihugu vya Afrika y'Epfo, Ghana na Nigeria, bari bagezwe hanini n'abirabure bafise amamuko ku mugabane wa Afrika. Yamara harimo n'abaserukira iyindi migwi nk'abakavukire bo muri Amerika hamwe n'abafasoni. Marisa Lago avuga ati:
These companies are active
ayo mashirahamwe akora mu bisata bitandukanye, haba mu bijanye no guhanahana amakuru, ubuhinga bwa none, kwirinda ibitero bikorwa ku vyuma nyabwonko, imodoka zigenda hakoreshejwe amabateri, amasoko ntanganguvu, hamwe n'ibindi bidandazwa bitandukanye.
Icegera cy'umushikiranganji w'ubudandaji muri Amerika jejwe ubudandaji mu makungu, Marisa Lago, yatangaje ko abaserukira ayo mashirahamwe batanguriye urugendo rwabo ku mugabane wa Afrika mu gisagara cya Johannesburg muri Afrika y'Epfo, aho babonanye n'abafasoni bayoboye amashirahamwe akora imirimo y'ubudandaji. Yavuze ko bababajije ibibazo n'uburyo buhari ku bijanye no kuhakorera imirimo y'ubudandaji. Yaka muri Ghana naho nkuko Lago abivuga baritavye ihayanishwa ry'ibidandazwa vyakorewe muri Amerika na Ghana yateguwe n'ishirahamwe ry'abadandaza bo muri Amerika muri Ghana. Lago avuga ati:
This expo featured
iryo hayanishwa ryarimwo abaserukira amashirahamwe y'abirabure bakavukire n'abapfasoni bo muri Amerika bagendeye umugabane wa Afrika. Yamara hari n'abandi baserukiye amashirahamwe 20 yo muri Afrika basanzwe bakorera muri Ghana. Barashoboye kwereka abakora imirimo y'ubudandaji yo muri Ghana ibidandazwa vyabo bitandukanye bikoresha ubuhinga bwa none.
Lago yavuze ko mu bihugu uko ari bitatu vya Afrika y'Epfo, Ghana na Nigeria, abaserukira amashirahamwe akora imirimo y'ubudandaji y'abirabure bakavukire n'abakenyezi bo muri Amerika bagendeye ubuhinga bwa none arico kintu cashimikibuko cane cane. David Green ni umutegetsi mukuru w'imfatakibanza muri ambasade ya Amerika muri Nigeria, yatangaje ko kubera abakiri bato muri Nigeria bafise ivyiyumviro vyiza mu bijanye n'imirimo y'ubudandaji, uburyo bwo gukoresha ubuhinga bwa none ari ibintu vyibonekeza mu gihugu cose. David Green avuga ati:
Nigeria ni cyo gihugu mu birangwa na demokrasi muri Afurika gifite abantu benshi cyane n'ubutunzi bukomeye kurusha ibindi. Turemera ko iterambere ry'ubutunzi ritazotuma haba umutekano kurushiriza ku Banyanigeria, ko yamara izo kwibonekeza hano mu karere kose ko muri Afurika yo mu murengero. Izo babiciye mu gukorera hamwe mu vyerekeye ubutunzi hisunzwe uruja n'uruza, atanze itizi mu vyerekeye ubudandaji ku mugabane wose wa Afurika.
Amasezerano yerekeye uruja n'uruza atantambamye mu vy'ubudandaji ku mugabane wa Afrika genewe gukuraho amatagisi ku bice 90% vy'ibidandazwa bicuruzwa hagati y'ibihugu byo muri Afrika, bishobora kuzokongereza ubudandaji ku mugabane wa Afrika mu bizoshika ku miliyaridi $450 million y'amadolari mu mwaka w'2035. Marisa Lago yavuze ko Perezida wa Amerika Joe Biden yakiriye inama n'abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika i Washington mu kwezi kw'12 mu mwaka urangiye w'2022. Ico gihe amasezerano mashasha atari make hagati Amerika n'ibihugu byo muri Afrika y'agaciro kagera ku miliyaridi 5.7 million y'amadolari yarapfunditswe.
Urakoze Fidel Niyongabo, buri cyumweru tubagezaho inkuru yihariye irebana n'ubutwererane hagati ya Amerika na Afurika, inkuru mwasanga ku rubuga rwacu rwa internet wa eshatu akadomo radio acuve wa akadomo.com. Ni hano turangirije ikiganiro iwanyu mu ntara. Mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: umwami ubyuka araguza yica ubyuka buguza. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
Zaye mugaheka tubifurisha mahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho murakoma muraho muri hose muze twumva amakuru kwa mudendirwa mudiridi ndagasharisharika shiranga vokamazimakano